Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese namwe yakunze Radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Nkundikije ikaze mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bitamuri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Inama mpuzamakungu ijejwe umutekano yarafashe icyemezo iyi nimero 2431 mu mwaka w'2018 kivuga ku ingabo z'ibihugu byo muri Afrika zicungira umutekano mu gihugu cya Somalia zigiye kugabanywa buhoro buhoro gushika zose zitahukanywe mu mpera y'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'2021 aho bitekanijwe ku ingabo z'igihugu cya Somalia arizo zizoca zishikira icese gikorwa cyo gucungera umutekano w'igihugu mu gihe ariko byari byitezwe ko muri uyu mugambi wo kugabanya inteko zicungera umutekano mu cyo gihugu hari gutangura gutahukanwa abasirikare 1000 mu basirikare bose bo mu bihugu bya Afrika bacungera umutekano ngiye cyo Burundi cyaciye kimenyeshwa kwizo ngabo zose zizova mu ngabo zacu. Iyo ngingo rero yarashavuje abategetsi b'u Burundi ku buryo baciye batangaza ko batayemeye maze batangura kubuza gutahuka abasirikare bari bahawe gushaka kwigenekezo ya 28 y'ukwezi kwa kabiri kugira ngo babe bafashe indege batahukana. Mu nyuma ariko leta y'u Burundi yavuye isubira ko ari naco gituma amakuru ariko atangazwa avuga ko abasirikare 600 bari basigaye ku basirikare 1000 bashobora gutahuka igihe icyo cyose. Muri iki gihe kandi igihugu cy'u Burundi gisaba ko hotunganywa inama nkuru y'abakuru b'ihugu bya Afrika yo kwihweza icyo kibazo cigabanywa y'abasirikare b'abarundi. Mbega ikintu coba caratumye abasirikare bagabanijwe mu nteko za AMISOM abasirikare b'abarundi gusa kandi mu gushikiriza ico cifuzo mu ntango ibihugu byose bifise inteko zicungera umutekano mu gihugu ca Somalia birimwo Burundi, Kenya, Uganda, Ethiopia na Djibouti byari byaramenyeshejwe iyo ngingo n'ikihe. Mbega ishirahamwe rya Afrika rirakwiye kwisubira ko kuri iyo ngingo. Ivyo rero ni bimwe mu bibazo tugiye kuyagana abatumire bacu muri kitondo turi kumwe ubwa mbere na mbere na ambasaderi Gamaliel Ndiruzaniye yahoze aserukira Burundi muri ONU yarabaye kandi umushikiranganji yajejwe indero muri Beneza. Ambasaderi Ndiruzaniye, murakobeye
na mahoro.
Yego, me turi kumwe kandi na ambasaderi Edouard Bizimana aserukira Burundi i Moscow mu gihugu cy'u Rusiya. Bizimana yahoze kandi haserukira Burundi mu gihugu cy'Ubudagi. Mwiriwe neza ambasaderi Bizimana.
Mwiriwe neza kandi ndahaye mwiriwe ambasaderi Ndaruzaniye hamwe n'abatwumviriza bose.
Murakomeye rero namwe.
Yego na mahoro.
Yego. Reka dutangure kuri mwebwe ambasaderi Gamaliel Ndaruzaniye, ingingo yo gutahukana abasirikare b'abarundi 1000 mwayakiriye gute? Hari abavuga ko byari kumvikana iyo icyo gitigiri cyose kiva mu nteko z'ibihugu byose bya Afrika bifise abasirikare mu gihugu cya Somalia.
Nagomba kubashimira ubwa mbere ko mwantumiye muri kiganiro nkabonera akanya ko kuramutsa amakenya na ambasaderi Edouard Bizimana tutamaze kumenyerana. Ariko
mwiriwe neza.
Mwiriwe neza ambasaderi. Ibibazo mu gihe no munsi mugabo sinzi ko nza kuronka inyishu zihambaye kuko mu ntangamarara mwashikirije mwavuze ingingo yafashwe muri konsel exécutive ya ONU hanyuma mu nyuma agakurikira ingingo yafashwe na konsel de paix securitaire africaine yo gutora abantu 1000 bataha mu basirikare b'abarundi gusa. ariko nzi mwashobye gushika kugituma batagize ngingo iho rero bidakungoya gukora kuko nibaza yuko bagize ikintu bita note verbal kimenyesha iyo ngingo yafashwe a kumbure bakaronka inyishu icyantangaje gusa nuko hagiye kuba guterana amajambo bikomeye umunsi batanguye kubatahana ariko nategereye neza cyatumye imbere y'uko bataha ko haba inyumvikano babaze igituma byabaye rero nabyumvise nko kumenga ibyihwi kuko igihugu cyane bageze gutaha niho habaye inama zihambaye zivuga ko batabishaka icyo rero sinategereye neza ingene bavuganye na iyo afitene mu nyuma ariko ibyo numvise ndi ko ari byo iyo afitene ivuga yuko abo basigaye bazaza gutaha nk'uko bari babyandikiwe igihe aho bigeze mugabo icyo notikiriza ni uko ari leta y'u Burundi ari iyo afitene biragoye yuko haba impari ndende ku bantu bashyiga igihumbi kumbure kuko bavuze yuko ku itariki imwe y'ukwezi kwa gatatu abo bantu batazaba bacanditswe ku ngabo za inyafurikene ziri muri Somali none bazoba bari hehe none bazobaho gute none ibikurikira byabo ni ibihe sinjya bibona neza byari kuba byiza twumvise umutegetsi w'i Burundi cyangwa iwo muri Oyoa
icyo ni kibazo gihambaye cyane rwose mubajije ikibazo cy'aho abasirikare bo bari natwe ayo makuru gushika ubuye ntayo dufise ariko kubwanyu ikibazo nabaje ubwa mbere mwakiriye gute hariho abavuga ko abo basirikare bari kuva mu bihugu byose kubona bavuye mu gihugu kimwe mwebwe kubwanyu muzi ngende ayo mashyirahamwe akora mwabyakiriye gute mu kanya gato
icyo ntumva nuko bagira hari bamwe bavuze mugabo birandike izo byanditse niko kibidashyikiriza abantu uyu yari abyanditse uburundi burandika nabo mu nyuma nizo dukwiye gufatira ko ntitwumvire kubyo abantu bavuga kuko ni ubuzima bw'abantu igihumbi bari hariya buri mu ngorano ni ukuvuga hari ikinono ubucoba kugira ngo abo bantu yateye ubwoba kuko abo bantu hari icyo baba bazogenda gusa twishyura kandi dukeneye kumbure baraza kudushyikiriza inyishu mu kiganiro amategeko ingene yagenze ingene bishuranye n'aho leta burundi yashyize muno munsi
ego reka icyo kibazo tukibaze na ambasaderi Bizimana nawe nyine agira icyo atubwira iyo ngingo mwebwe mwayakiriye gute ibintu mwibaza ko byarayitumye nibi
ego murakoze cyane yewe iyo ngingo nk'abandi barundi batari bake sinayakiriye neza kuko icambere cyo mbona umengo bariko barasunzuguza abasoda bacu abasoda bakoze ibintu bitari bike kandi bakabikorana n'umutima bakitanga bagatanga ubuzima bwabo ubu rero iyo mbonye jewe biriko biragenda gutyo mbona umengo hamwe ibintu by'agasunzuguro kandi umurundi wese ahari yari bikwiye kumubabaza kuko n'abana b'igihugu n'abana bacu bateye iteka igihugu batera iteka n'amakungu ubu rero ntihari hageze ko babafata nabi hanyuma nibaza yuko abarundi twese twaje kwiye kubashyigikira ikibazo gikomeye ni uko abo bantu aho bari ni abana b'abarundi kandi ubu ntituzi murazi Somali ingene hameze ntituzi umutekano wabo ingene umeze ntituzi ingene babayeho ko New African yavuze ko batazosubira kubafasha ubu rero urumva n'ikibazo gikomeye cyane igihugu cyari gikwiye kwitaho rwose kandi nibaza ko biko birakorwa kugira ngo abana b'u Burundi ntibamererwe nabi mu mahanga iyo bagiye gufasha
leta y'u Burundi yari yasabye ko inama eka abakuru b'ibihugu inama nkuru ho tunganywa inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika kugira ngo basubire kuri iyo ngingo muribaza ko ivyo ari ibintu bishoboka
nibaza ko byose bishoboka mugabo birafata umwanya kandi ngira ngo birasaba n'ubuhinga kuko iyo ngingo yari nzi ifatwa umuntu nibaza ko itafashwe giturumbuka kuko umuntu arazi ingene abasoda bacu bamerewe nabi bakamara amezi badahembwa mugabo bakaguma ku gikorwa cyabo bakaguma bacungereye umutekano w'abanyasomaliya hanyuma bakavuga ibyo kubatahana ku nguvu mwarumvise ingene byagenze ubu rero nibaza ko ari ico gikorwa cyo kubagirira nabi kibandanya mugabo nibaza ko Uburundi natwe two hafatira icigwa hanyuma tukamenya ingene tubyifatamwo
Ambassador ndaruzaniye mwarakoze cyane rwose mashirahamwe mushiramwe impuza makungu munazi ngere ingingo zifatwa ibintu leta iburundi saba murabona ko bishoboka ko inama nkuru y'abakuru b'ibihugu byo muri Afrika bosubiramwo ikabo subira ku ngingo bafashe igihugu gikutabandanya guha kugabanya igitigire cy'abarundi cyanke abo barundi batangukanywe bagasubiraga mu mirimo yabo
nene banibuka neza iyo nama muvuga ngiya yasabwe na Perezida w'u Burundi n'uwa Somalia bahuri Bujumbura
yego
baba basabye inama y'abakuru b'ihugu bafise ingabo muri amisomo izo rero sinibaza ko bitashobotse kumbure gushika ubu sindabizi ariko sinibaza ko byo tuma icyo kibazo gikemuka kuko uhereye ku nyungu yafashwe n'inama nkuru ya ONU ni kuvuga yuko atamahera gukoresha abo bantu igihumbi akiriho kuva ku itariki bashinze sinumva rero ingene uyizo nk'amafaranga kuko yemeye ko abo bagabanywa ikibazo kiraho hagabanywa abarundi gusa kuko nababwiye twari dukwiye inkuru y'imvaho iva iwacu i Burundi bakatubwira ingene bagiye inama na OUA canke icyo yarishuye kuva aho basabiye itariki 21 y'ukwezi kwa kabiri babishuye iki habiki uno munsi icyo two kironga byo babwira tukabimenya naye ahandi ingingo zifatwa zanditse niho nakubwiye ngo kumbure twaba tuvuga amajambo kubera uko abantu bavuga twateza gukoresha ibyanditse na OUA ibyanditse na leta y'u Burundi ivyo nibaza yuko ari ikintu gihambaye abantu bokorera ko hari handitse iki isu wiki hasigaye iki ariko biteze kindi isu biteze icyo kiradusiga n'ubu rero
yego
nishura mugabo nibaza ko byanditse kumbureza ronka mu kiganiro hagati wo haba twishura amasikari Burundi
ego meto yute nshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza radio hejwe rya America turi kumwe na Samuela muri weneza muri hega Samuela
ndi bujumbura mu gihugu cy'u Burundi
na kandi kazina ninde
nsigira imana Samuel
ego duga kwijambo ikibazo cy'imviro turi ko tuvuga cyane cyane ku nteko abasikari igihumbi bahora bacungira umutekano mu gihugu cya Somalia b'abarundi batahukanywe kubandi basirikare bose batanzwe n'ibihugu byo muri Afrika twabuze igihugu cya Uganda, Ethiopia, Djibouti, eka na Kenya. Nduga ku ijambo ikibazo cy'imvira.
Ubwa mbere bwo twanze kubaramutsa turamutsa n'uwo mutumire.
N'abatumire babiri, nduga ku ijambo.
Ama imbere y'uko ngiye kwizagira magenda basabe kuko gushika ku ya dijiga amerikana dijiga sabyumba ku mugugu cy'u Burundi bidasiye ku internet kumwe kimwe kiganiro niyo mwagizeho mu ijambo bwiza mwota mureka kumutira maka abanje kwishyurwa ari ikibazo aba yabajije
nta nshaka kumviriza ku metero 1992 kuri short waves
ndabwo
ku ijambo turarinde bagusubize
sa murakoze hamwe bwa mbere bwo bwanga kuvuga ati bwa mbere bwo ndizo ya no banda kuvuga ati cyane leta y'u Burundi kubona ubwa mbere kivuga ati kuvuga ati nimba ari ati nimba ari ngingo ubu muri za Afrika kugira ngo kuke kanu kafashe nuko boga nimba ari kufanya bose bagabanya ibuzuru gusambugiye ukomeza kuvuga ya gihugu cya Somalia kirimo ingabo iba mu bihugu bitandukanye mu gihe batofata nimba ari abasirikare igihumbi bakeneye kugabanya kugira ngo bagabanuke babagabangane bijya bihugu byose bifite ingabo muri Somalia bagasa bashaka kubakura ku Burundi nibaza ko ku Burundi kuba ari agasuzuguro kuko kubatekana ku Burundi nk'abatangero cyane nk'abantu nenga ntibabisa batwaye ubwo rero iyo sirikare tebo nivuga ni mu gihe ako inama koko maya kuri kubagise igihugu mu cyango se inteko z'u Somalia kugira ngo bishobore kibazo barare kuntu ibyo ngabo zigabanye ku bihugu ku mpande zose ku bihugu byose ko Burundi ahubwo gota busaba gota busaba cyangwa gota bukurayo ingabo zose bufiteyo muri Somalia kuko byabazerekana ko ari agasuzuguro icyo ni cya mbere ama ubwira kabiri kandi batambuka ukimugiye naho iyo ngingo yaba yafashe harabanje hariho nk'amakosa usanga bagiriza nk'abasoda bari muri Somalia iyo bakogwa ku ruhande rw'u Burundi bakavuga uti umbure disipurine y'abasoda b'abarundi bari muri Somalia yoba ari nke cyane kifashe neza ugereranije n'abandi basoda b'u Burundi bihugu ufate ko byo bari nk'ibihano byo babize aho naho u Burundi nibwo bwose rigere mugabo kandi rero nkavuga uti ibingo byose byofatwa n'uwo muryango byofatwa n'abo kanama kaje by'umutekano ubumwe bwa Afurika izi ngingo zija kuraba ntizirabe inyungu z'iki gihugu cyangwa ikindi cyane cyane barabe inyungu z'abanya gihugu ba Somalia mu kikubu bagiye ufite ingorane z'umutekano na cyane cyane iyi mizi muri Somalia izima yitwa abantu
yego me murakoze Samuel mugume ku murongo tusabe abashinga ntahe turi kumwe bagice bakwishye ku bibazo bibiri mushikirije reka dutangure kuri umushinga ntahe Edouard Bizimana
yego murakoze cyane nagomba nshimire Samuel ku byumviro byiwe hanyuma nkavuga nti mu bisanzwe ico dukwiye kumenya nuko ibihugu bifise ingabo muri amisome dukwiye kumenya yuko atari byo bifise uburyo uburyo bubikura handi kandi aho niho bica bigoranira cyane gose ibyo birashobora kuvuga biti twebwe dufashe ingingo mugabo abatanga amafaranga nabo bari aba Union Europeenne n'abandi bati natwe dufashe ibi mudafite amafaranga bica bigora hanyuma nibaza yuko ikibazo kinini kiri muri Union Africaine Union Africaine niyo niho bigoraniye cyane ku buryo abantu badashobora kumvikana bakabafatisha ingingo zicanishamwo ibihugu bicanishamwo umuryango aho niho bigoreniye cyane hanyuma nibaza yuko abantu bokumba yuko abarundi batanse gutahana abasoda babo kuko icambere kizi imbere cyane cyane n'umutekano w'abasoda bacu aho bari hanyuma igihe bashaka kubatahana gucyo nokumenya yuko byashobora kugira ingaruka mbi ku mutekano w'abasigaye none Burundi bwari kwemera yuko ivyo bintu bishika nibaza yuko aho abarundi twohumvikanira hanyuma ivyo dukora byose tugakora tumenya yuko abarundi arabana abasoda bacu bari hariya bategezwa gukingirwa hanyuma bagataha mu mahoro
ego meleka ambassadeur ndaruzaniye namwe mugira ico muvuze ku byashikirijwe ibibazo byashikirijwe na Samuel mukanye gato
nibaza kumusha nta Edouard Bizimana zishuye neza cyane abafise uburyo bagabanije amahera ya misom ku gitegiri cy'igihumbi abashinge ngingo muri Union Africaine basanga abantu igihumbi bo bamuri basirikari b'u Burundi yo hari ikibazo ahari kibazo rero nababwiye nuko udafite ingene bagiye barishana kuva mu kwezi kw'icumi na rimwe mu mwaka uheze gushika uno munsi kugira tumenye ne bagiye barishurana ndetse aho ibyo twumvise ku maradiyo ku itariki 21 abarundi ba mbere batanguye gutaha basa bavuga yuko abakurikira bagatandatu bagataha inyishu rero ntayo turaronka n'ubu twamwise ngo afite ni yishuye mugabo atansumira nuko bonu mengi zo bandika makungu avuga ko uburundi bwa bwahavuye bwemera ko nabo batahe ndi ko ari byo
nivyo
nivyo aba ari byo abarundi ni responsable bafashe ingingo ikomeye ku barundi babo ni le responsabilité kugira ngo bagire ingorane muri izo ngorane zihari bo harira mu nyamugabo abana b'abarundi bari muri security hand bo bashinze ingingo nziza ko bataha bakabandanya bavugana inge ntakaje ko tori nishu mugabo ibotereranwa abasirikare igihumbi byo habaye banabi gusoma
ego me tubi butenje twese kamwe kamwe abandanya kumviriza radio ijwi y'America turi kumwe na Laurent mwiwe neza
cyane
Laurent muratwumva
ndabumva cyane ndabumva
muri hehe
cewe ndi Burundi ndi a neza neza ngodi
ego kandi kazina ninde
utabigira imana Laurent
bigira imana tugakwijambo kibazo cy'imiro
bo ikibazo mwakibonye ariko kibonye n'atuma barwo n'ibyaki yaneze kubera yuko ubonye amakungu yifatiye mu gahanga Burundi ngo niko kwe gusutaka ningabo z'igihugu gasira mu gihugu cyabo kandi hari aba ibihugu birenga hafi bine ibyumvikana umengo imwe yene y'Afrikaner ya hakantu bako bakina ku Burundi cyo njye ni kirero kubera iki mbe hose babanje gufata ingingo ngo abasirondi nibahembwe bahembwe mu ntoki nk'abandi bandi nabagahembwa n'amata yabo kandi bakorera igihugu icyo mbona ni uko ikibazo bakwiye kukishyirira neza niba abaseka y'igihumbi bova mu Burundi abakuru b'ibihugu banze bicare hamwe bakiganire ko ku buryo bose bava mu makote yose y'ibihugu icyo gihumbi kibava ko ari uburyo naho butangwa na NF NFN kubera icyapa bifata ku Burundi badashaka gufata ku bindi bihugu cyangwa abaseka benshi gusumba ibindi bihugu ni umukino wa politiki ngaho bari kwakina ku Burundi habari cyo tuvuga ko tuvuga Burundi vuga tuti abasirikare bashaka kugira ingorane bari yemeye bakagaruka ku mutekano ngaho muri Somalia ubutumwa bwayo bose hanyuma bagasaba mugiye gushyira iwacu.
Murakoze Laurent Bigirimana reka mu shenhahe gamariere ndabuzaniye icyimvura cya Laurent uko ayo mashyirahamwe avuga ngo ishyirahamwe ry'umwe bwa Afurika n'ibihugu by'i Buraya byo ariko ikina politiki akaba avuga kandi ko n'ubundi ukwiye gutahukana abasirikare bose bari mu gihugu cya Somalia izo ni nyinshi cyangwa icyo cyimviro n'icyimviro gifise ifatiro
cyo cyo nibaza yuko gifatiye ku makuru gusa ahinda mu isi gifatiye ku ngingo iboneka nibaza ko abarundi kumbure hari ababivuze inzego zabivuze kubera gasabu kumbure ariko nibaza ko izindi ngingo nziza zikabatera gasinyo n'abandi nibatahe kuko abo bantu kumbure hafi twobakenera mu miti zoza izo tugorane n'iyo ngingo nziza muri diplomasi iminsi yose bajya inama nibaza ko leta iri kwirabikora ko yokoresha inama n'ingingo naho nyine ntitera agatsinde ko gutera agatsinde amenye ko bigenda mu nyuma icyo cyumviro cy'abantu babwira leta mbire gutyo nibaza aho gifasha cyane ntigitore inishu kibazo turondera nibaza ko leta yobandanya ituma abayiserukira kuganira ivyo bintu y'ingene abantu bataha nayo ahandi gutera agatsinde mbebo gira batego kugira gute no munsi amahera kubatahana yuvaye uno munsi burahe nabasigaye nikintu kigoye cyane rwose batofata mu kirere birekere leta ituma abayisensira baganire niyashaka kuri iyo ngingo yarumva byo kubikora ibikore mugabo ntidufatire ku makuru twumvise mu minsi ngo fata ari uko kandi yageze uko dushaka nibigenda uko mugabo uvuga uburyo nyine byogenda uhabuta mu rujubi abarongoye abasirikare b'Abarundi kandi ibyo bava bibagora ntitwaje mu rudubi rero tubasabe babandanye inama n'ingingo na yo afiten bafashanye barabe ko bashika ku nyishu zomoye mugabo icyo nagomba ni uko basosereranwa abo bantu igihumbi ntibabatereranwe batagira kepo cya ruguru hariya muri Somalia.
Egome namwe ambasaderi Bizimana mugira icyo muvuze ko byashikijwe na Laurent Bigirimana yashikije ibyumviro bibiri ikaba avuga ko ishyirahamwe rya Buraya ishyirahamwe y'umwe bwa Afurika bishobora kuba byafashe inyigo ya politiki ku Burundi akaba avuga kandi ko n'Uburundi bwari bukwiye gutahukana abasirikare bose basigaye mu gihugu cya Somalia duga ku ijambo ibyumviro byo mubibona gute?
Ego murakoze cyane Laurent arakoze ku byumviro atanze. Nagomba nsubire ku cumushinga ntahe gamariera avuze n'ukuri abana b'Abarundi ntibatereranwe hanyuma ibiganiro bibandanye baje inama n'ingingo ngira ngo umuti uzoboneka hanyuma kuri ico yavuze bya bakinira politike ku bana bacu nibyo harimo mbere n'ugutotezwa ku Burundi ntibitanguye ubu nibaza ko ari byabandanije kuko uravye nabivuze ubwa mbere ingene banse kubahemba bakabafata nabi mugabo bakaguma ku kazi hanyuma n'ubu nibaza ko ari byo bibandanya hanyuma bikaherekana cyane cyane yuko New Africaine ifite ibibazo idashobora gutorera inyishu idashobora gufata ingingo ifashe ingingo naho usanga yakoreshejwe mbere ngira ngo nuworaba neza ntihoburamwo abahora uruhara ko bahora batwara inyu africaine kuko twaragiye turabona ingene byagiye biragenda mu bibazo Burundi bwagize
uvuze abahora batwara inyu africaine mushaka kuvuga abande
abahora batwara inyu africaine murabizi ko ha ubu baheruka guhana hana ubutegetsi Egypte ikaba ariyo heruka kusubirira u Rwanda rwahora rutwara donc nibaza yuko aho hose umuntu ashobora kwaronderera ibyiyumviro kugira atahure neza kuko uravye Conseil de sécurité yafashe iyo ngingo ntiyavuze iki wewe Burundi twara tahana abantu igihumbi canke wewe Uganda tahana abantu igihumbi yavuze muri rusangi hanyuma kubona rero commission ya paix sécurité ya Union africaine icifata iyo ngingo gucyo oga igaca ivuga ko ari abarundi gusa mucamwumba ko harimo kameme ikintu kigoye kandi giteye amakenga abarundi twaje kwiye kwicarira tugatahura hanyuma tukamonya tukamenya ingene tuvyifatamo
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviza iradio hijwe ya Amerika turi kumwe na Innocent mwiriwe neza
mwiriwe
muri hega Innocent
ndi muri Tanzania gusa ndangera ku Sudan merere
akandi kazina ninde
Ndakumana
murafite ikibazo murafite icyumviro
cyangwa kujyanje kubijyanye no gutahukana abarya basirikare igihumbi bo muri amisomo yegukiriya Burundi kujyanje umwanya umwe navuga ati basirikare bisizeho kuze kwa imyafrika na sezini kuko uri kuraraba n'abategetsi bamwe mu Burundi babafite mu ruhara kigute kuko perezida Maier niho hari kugurugwa permanence nationale ya CNR mugambi mushasha agatogwa aheruka gushinga ama wihuje kwikete uburongoye muri ya Bujumbura yashoboye kumwandikira yavuze ati kumva z'umutekano muke ibikorwa mwe mwategekanije kurangura ntibibaye kuri ibyo benshi nibaza ati nimba koko uwo mutekano
ariko ivyo bibazo bibiri biratandukanye Innocent
ego oya murazi gituma bidatandukanye kuko leta y'u Burundi yo ivuga ati nta kuntu abo basirikare botahukanwa bose ingingo yafatiwe igihugu kimwe ariko biratandukanye n'izindi leta nka muri Uganda ariko yaraba siwase politiki ihari isa nk'ibindi bihugu bifite ingabo muri Somalia si cyo kimwe siwase politiki cyangwa se igitero si cyo kimwe n'ibiri mu Burundi niyo mpamvu mvuga ati leta y'u Burundi nireke guharira kuko rimwe na rimwe nabo nyine babifitemo uruhara kuri iyo tahukana kuko urazi amakete aba abarongoye ibihugu bamwe bandika ngo umutekano muke nicyo gituma je novuga ko izo birasiza kwariti yuko iyo desizio yashaka gucaho ivuga ati aba bantu nibagende n'aba banze bagarukana umutekano mu gihugu cy'iwawe
yego reka icyo cyimbo cyawe tugisangire n'abashinganteri twatumiye ambasaderi Gamaliel ndamuzaniye icyimbo cya Innocent Ngendakumana avuga ati ahubwo iyo ngingo ni ingingo nyayo kuko hari ibibazo by'umutekano mu Burundi ico cimbiro ciwe mu kibona gute
duhava tuja mu byiviro byinshi kuko umwe wese aga bice yumvira avuga ikimubaje ku mutima kumbure ari ikibituma bataha byaranditswe byabashobora gutaha bitanditswe kuko tutabimenye gusa byaranditswe ahantu uko harondera bakabibona icyo kibazo cyerekeye ko badahembwa ninde akabahinza z'abarundi ndabitegera nabyo nyene ninde ko yareka guhemba z'abarundi bari gukanya none ni kuki batahemba ibyo byose ni ibibazo tutaronze inyishu kandi nibaza ko mukindi kiganiro twovugana n'ababishinzwe muri leta bakaba ari bavuga inkuru y'imvaho abantu bafatirako icyo reka abanyagihugu ngo bashyire nk'ibyiyumviro byabo bituma bihubya abandi kuko byabaye bigatuma bigora n'ingene babandanya babyanira kubikurikira nagomba gusaba rero yuko n'ubu icyo kibazo tukirekera leta y'u Burundi ikabivugana na oya kugira ejo kumbure yataha ibihumbi bine bindi bikurikira ku mbiza cyange ngo bareke abo bantu igihumbi mukangaratete oya itabashinzwe ubu n'ubu itabashinzwe ntibishoboka ibyo rero ni responsabilite ya tayi Burundi zibatera abana b'ubuhunzi n'ibindi
yego be
ariko nasabye gusa naye handi uretse muhese ngo yumvire cyari kimugoye abo kumbure no kubera ico bizakumbure rero birahubye abanyagihugu kubyumva kandi oyo yanibaza ko yabyanditse bose ababishinzwe rero ko batanga inshuyimba ho ku banyagihugu nibare ko ari we wese ngo kuko yibaza igena abana b'ubuhunzi bofatwa mu gihugu
yego be namwe yamba
uyambaye cyane gose umwe wese ubugiye yavugije yipfuza twaba twubaka ibintu byinshi cyane rwose bitajanye kumbure nico turondera iteka ry'abarundi mu makungu iteka ry'uburundi mu makungu iteka ry'abasirikare b'abarundi mu makungu kibaje hasi cyane ngo he babandi bahora baraba amahoro bavuze aho baje
yego me
kaza ko leto bigira
ambassadeur Edouard Bizimana kuri cyo cyimvire cha Innocent ngenda kuma navuga ko ahubwo iyo ngingo ari ngingo nyayo kandi akavuga ko uruhara runini ruri kuri leta y'u Burundi n'umutekano muke uharangwa
niyo nibaza ko umuntu ko yavuze kimwe bari cyambu cha ambassadeur ndaruzaniye kuko nibaza ko ya nta naho bisa bisana n'ibyo turiko turavuga jewe simbona ico no mwishura kuko ya yafatanije ibintu bidasa atana hamwe bihuriye hanyuma ahubwo ico no vuga nuko binyibukije abantu nabonye bandika ku mbuga za internet bavuga ngo inkono yibumba ngo n'inkono yicuma donc bavuga ibyo bintu by'u Burundi nibaza ko ibyo bintu byo gusibya byo gutuka abasirikare bacu igisirikare cyacu n'ugwego rukwiye kubahwa hanyuma n'ukuri tukabashigikira mu bikorwa barimo tukabifuriza yuko botaha amahoro hanyuma ibisigaye navyo ngira ngo ibiganiro bizo hazoboneka uburyo bwo gukemura ibibazo byo babiharije
yego me tubibutse n'icyo twese kumwe ko mabandanya kubiza iradio hejwe ya America turi kumwe na Patrick muri Veneza
Mwiriweneza
Patrick muri he?
Nguje mu mura mu Burundi.
Ya kandi kaze na inde?
Minani
duga ku jambo kibazo cyimbi.
Aje cyimbi na insiste. Bavuga ibintu ariko mu menga rimwe mikino sinzi ka mikino politika ariko ngukinya ku bantu kuko batumvikanye bisha gutera ikindi kibazo ariko kuri Somalia ariko ibihugu byacu. Nibaza yangingo ya nasiyonzi ni yafashe muraba ko ikwiriye gusumba ko abantu batangutana amajambo mengo ntibabyumva kimwe yego abantu bakaraba ko ntubyumvikana kugira ngo byose bigende neza kuko batabiraze neza bishobora gutera ibindi bibazo mu nyuma kuko murabona ibihugu byacu bya Afurika bya mu ntambara ejo dushaka kubakena tayo nabo bakadukenera ahandi biko bibagenda gutya rero niba tutabiziza uraba ari inyafrikene cyangwa nasiyonzini n'aba baperezida b'ibihugu byacu bya Afurika bakaraba ko ntubisobanuye kagena neza kuko bageze nko politike naho nyene ibyo usanga bitagenze neza kuko umva batanga kutanamwo bya inyafrikene barabya bayirongoye ku kimengo ni gutera n'amajambo rero byiza byo itsimba cyane nayo mfise nuko boja hamwe bakumvikana bakaraba icyo batiza kugira ngo na Somalia nyene yarista gahengo ntabye isa kugira izindi ngorane nico cyinzwe nabane
nk'ifite murakoze Patrick Minani ico ni kimviro abashaka ntahe twatumye bose bashikirije ko hakwiye kuba umwumvikano ariko nogomba ngarike ku kibazo kivuga ko hari nk'amakete canke insiguro nk'iryo shyirahamwe ryo bajyarahaye u Burundi ambassadeur Edouard Bizimana mugeho warabonetse insiguro ariko izo insiguro gushika ubu ntazo tuzi murabona ko hoba insiguro zotuma abarundi bonyene aribo batahuka izo insiguro zobaze ari nkizihe uko muyaza
oya jewe nta nibaza ko atansiguro nta siguro ihari kuko iyo siguro yari byategezwa kwisunga ingingo yafashwe na Conseil de Securite hanyuma ivuga yuko ingabo zose ibihugu byose bizogabanya kuburyo atari igihugu kimwe gicaki kiba biraba byonyene hanyuma ico gihe rero ngira ngo wodi ndi rangiranga karaba mu misiza ko ibindi bihugu navyo bazogira uko nyene hanyuma ngirango niho umuntu azoca amenya intumbero neza yobiha
yego me ambassador ndabuzaniye ico kibazo nyene ico insiguro ishora kuba yarabaye nivyo koko ariko kubganyo hari insiguro yotuma arabasikaye bonyene babarundi batahukana
sinzi insiguro sino yihajewe zirenyene kuko izo ni ibintu byerekeye intwaro y'abasirikare ba uyuwa bari muri Somali hari hiyo bibishinzwe bishobora gukora bitandika bishoboka muri uno bishoboka biranditse rero ahantu inumva igituma bidashika izo rero nibyo leta ikwiye gufatirako ikishuri byanditse kandi byabaye kera ubu rero mugabo icihuse ko oyuwa itemeye ko amajana atandatu agumayo abo bantu bari hehe bagira iki babaho gute bazotaha gute ico kibazo cihuta sinzi nase kuvuga ibintu by'amakuru kuri Facebook gusa n'ibindi nibaza ko umushinzwe ingabo z'u Burundi yigeze kwishoba mu minsi iheze umenye nari numvise ko bavuze ko abo bantu botaha kubwanje usanga batafite aho basigara hariya ngo bahembe babeho ku buzima botaha akabandanya ikiganiro na muri diplomasi n'u Burundi na Oyuwa mugabo n'ukuri ndasabye encore une fois ntibaterateranwe abasirikare biragoye cyane rwose baba bazana ingorane n'izindi zigoye gusumba ibyo turimo ibyo byo bari byo byiza n'ayahandi uko nibaza kumbure mubaze muri leta ibindi biganiro twashobora kuvugana twumvise neza ibindi byanditse byagenze n'ingene bishuranye n'ayahandi kuyumvira uko byibaza bituma utuma abantu batumva ibyo uri kuravuga nizo natinye rero yuko nohava kumbure mvuga ibyiyumviro ataho bifatiye kumbure bigatuma utabizi Burundi yemerejwe ngo zeho nizo zo kandi atayo
mu makuru intangamara twatanze nuko mu nyuma abasirikare leta y'u Burundi yemeye ko nabo basirikare bandi bari bahawe amategeko yo kuguma muri Somalia bazotahuka leta rero nibaza ko iyo ngingo yamaze kuyemera ikayahinduye ingingo yari yafashe kusaba ko bogumayo ivyo ni bintu nibaza ko vyatangajwe mu ndwi iheze tubibutse kandi ko mubandanya kuviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Desire muri Veneza
iriwe
muri ga Desire
ibo jumbura mu Burundi
ya kandi kazina ninde
mukundwa
murasikiraza cyumviro turi ko tuvuga ku basirikare b'abarundi bacungira umutekano mu gihe cyose Somalia bazotahukanwa igihumbi
ego ndiko ndavyumva ndafite icyo noshikiriza n'ibibazo nobaza abatumire mugabo reka manye icyo shikirije
yego
jewe ubwa mbere nobaza ngateza ingabo z'abarundi bo bashoboye kugira icyo bakoze barafata Somalia ukuntu Al-Shabab yari yaragize ikirikimbiro ry'ubugizi bwa nabi icyo gihugu hanyuma mugabo ndamenye kubona muri Afrika ibyo abantu bakora kenshi usanga guhabwa gashimwe kenshi bigoye ahubwo gushimira bifuzamo no gufata nabi gusumba agaciro k'ibintu baba bakoze je ne mvuga nti uno munsi urabye ibyo basada b'abarundi bakoze muri Somalia yaza ko n'ishyirahamwe rya buraya ryatanga uburyo mu kugurayo ibikoresho mu kubaho n'ibindi rirakenguruka ibyiza bakoze mbwa rero ikibabaje ni kimwe mbega nimbonyabaki ni guca gusikusi ndatahura neza nimbonyabaki yatumye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya rifata inkingo na cyane cyane inkingo zitangiye zirafata asigara bagakubita inkoshi na cyane cyane abasada b'abarundi bari muri Somalia je ne mvuga nti kandi nimba ari uko biri bikaba bigaruka bituka ku matati twibaza ko bari hagati ya leta n'iryo shyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya nimba ayo matati yo cyorwa umuti kugira abasirikare bari muri Somalia bagume habuze iki kugira ngo uwo muti uboneke hanyuma je mvuga ndi ko ndabaza ikindi kibazo nimba leta ataki na kimihomba kuri abasirikare muri Somalia kuko nimba ibibazo bizokwanduka bishyiriye Afurika y'ubuseruko nawe ni ukugira bizo dushikire Burundi nibaza ko tuzakwihagaze ko twakwitanze mu gihe Uganda n'u Rwanda na Kenya batabahaye inzira mbega nimba tashe duhomba muri leta y'u Burundi habuze iki kugira ngo nabo basirikare 400 n'amajana baca basigarayo nabo nyine bakuru amatrabe ubu buri umwe bwa buraya ku mugambi bwari ufite gushikako bugomba kuboshikako je rero ndakenguruka mvuga nti vrema nibyo haba bituma abantu bavuga amajambo menshi ugasanga bamwe bagomba guteranya abana bariya ukamenga abandi bababaye intamba mye kumenga baje bafashe ingingo usanga bakabavuga ngo no Rwanda rwagiye hejuru kugira ngo ibyo bifate ku ngingo mugabo ugasanga ahubwo ni ishyamba ry'ubwoya bwa buraya rufite inyungu bwa ariko baronda muri icyo gihugu cyane ubona ko bwa inyungu bwa ariko nda mu Burundi mugabo akora ko barundi ushaka gufata inyungu izo cyangwa ziri bigatuma ndashaka guhuriza ko ikintu kimwe cyangwa ntacyo kandi ufate ne ngaha aho rero nimba atari kunda gukuta inkosha barundi cyo mbona cyacu mutuma bafatirana ku barundi bonyine abantu nabo bakabona cyacu ariko barahomba yo je mvuga ndi kugira amashinga amateka yahabuye ivuga tuti bose ni bavanwe ahubwo reta bakore bose amatrabe tomari ishizo kungo kandi ishizo mba ku Burundi
murakoze Desire mukundwa nkuko abatumire babishikije ngaha ivyumviro vy'abantu ivyumviro vyinshi cyane gose ivyumviro vy'uko hashora kuba ari ishyirahamwe rya buraya ryafashe rifitana ingorane n'u Burundi ivyo ni ivyumviro vy'umuntu ku gatwe kiwe tutaramenya insiguro yatanzwe ivyo n'ibibazo tudashobora deka gushingira intahe ngaha mu radio ijwi rya Amerika ariko reka mpakanya abatumire bacu bagira icyo bavuze ko bishikijwe na Desire Mukundwa reka dutagurwe mwebwe mushya ntahe Edouard Bizimana
yego murakoze cyane ndashimiye Desire kuvyumvira vyiwe hanyuma nagomba nsubiremo mvuge nti mu bisanzwe barundi ntibanse gutahana basoga babo icambere kije imbere n'umutekano wabo abo bataha hanyuma n'abasigayeyo mbega iyo baca bataha uko nyene aho bari bavuye hasiga haba hasigaye ikibanza basigaye bari bacunze cyo cyarimo bande ico kibanza naco abasigayeyo bari guca bavifatamo gute batararonka ababasubirira naho nibyo bibazo naho cyane cyane barundi dushaka kubyumvira ni cyane cyane ku mutekano wabo bantu abasoda bacu kugira ngo ntibatahe ihuti hanyuma bahabe bagira ingorane n'abasigaye bagira ingorane nibaza ko ari ico gikuru cyane cyane abarundi bwe kumva bisigaye navyo nibaza ko ntawo kwanka gutahiwe hanyuma ikindi kibazo nashaka kugira ngo ikindi cyiyumviro abantu batwumve neza ni byiyumviro umuntu ariko ratanga ingene yumvira kugira atanga umuco mbega aba Somalia bara harageze ko bashobora kwicungira umutekano wonyene Conseil de Sécurité des Nations Unies yoba yaramaze kubona yuko ingabo za Somalia zimaze kwiremarema kugira ngo zishobore kwicungira umutekano naho cyane cyane ngira ngo twoza turiyumvira ibyumviro ni byinshi muravyumva umwe wese
ajumbe kwa abivuka ukavyumva byumvira yego me ambassador ndaruzana namwe ku cyumviro cyashikijwe na Desire Mukundwa muduge ku ijambo
nagira Desire Mukundwa amuze ko yibaza ndumva nishaka fise yuko ni igihugu ciwe ariko siko bigenda ko bigenda mu migenderanire na bivuze ngitangura muri diplomasi ntibatera gatsinde bo inama jwitse mahala ambasaderi bakavugana ntibareke kuvugana na gatoyo kibazo cy'abasirikare no hantu ya leta ahubwo mivugana na Union Africaine kandi ho mwavuze yuko ikibazo cy'amajana 6 basigaye ko bacaronse nyinshi uko bataha ingene bataha rero ntibikinda bamugabo nibaza ko leta yagize neza cyane rwose ko bataha ariko ntiyoreka kubandanya ivugana na Union Africaine kumbure hari aho yohava yumvirizwa bagasubirayo mugabo mutera gatsinde kuko tuzohava dukeneye ya Afrika ni ubindi bintu ibyo nibyo nibyo nagomba kuvuga naye handi ugize nka jewe nishuye nk'ivyo bintu ubya ati murya arabizi muri yone niko bigenda yarabibonye kera siko bigenda na gatoyi uko bigenda baravyandika bakandikiranira bagasubira mu akamana mana yandi ni Burundi rero no kugenza gutyo abazere bacu bakabikora hanyuma leta ikabandanya ko yishuye kuri ico n'ibindi bizokurikira mugabo ireke gutera gatsinde igira inama n'ingingo na Union Africaine ku neza y'umutekano wo muri Somalia w'abarundi no guterera inama nkuru ya Afrika ingene yunganira umutekano muri Somalia ibyo rero byoganganya mu biganiro ivyo bana mu gutera gatsinde ngo mbere n'abandi bakuyeyo kandi sizi nuko byokorwa kubakurayo
murakoze turiko muri ko murabandanya kumviza iradio hejwe ya Amerika turi kumwe na Remy muri we neza
yego muri we
muri hega Remy
ndabumva
muri hehe
ndi Bujumbura ndi Bujumbura Burundi
akandi kazina ninde
Kwizera
Kwizera duga kwijambo kibazo cyimbiro
ego ibi bintu twese twibonye byarutangaje turabye ukuntu ingabo z'u Burundi zagerageje kwitanga ku mugihe muri Somalia itari zoroshe bamwe bakasiga amagara abandi bakavana inkomere ariko akaza kugera igihe tukona gusezererwa nk'ahumengo ni ikosa ryakoze ku rubuga rw'intambara ibintu byateye amakenga abantu benshi ukuntu bamwe mu batwari dutangiye urugamba dukugwamo abandi bagasigara by'ukuri abantu bari ku muri apere exterieur bakwiye kubikurikirana cyane bakamenya impamvu biba kuko nta vetisemani imwe yigeze iboneka ku ngabo z'u Burundi bavuge si ingabo z'u Burundi zananiwe cyangwa zitwaye nabi nta kimwe kimwe kigeze kivugwa ariko ukazabona kugitema abantu ngo nimutahe ngo turinde umutahane abandi bagasigara ku rugo rw'intambara byerekana ko hariho ikintu cy'akarenganyo ku ngabo z'u Burundi n'ahandi ho yaba ari politiki yo gusubiza abandi bose inyuma bari gufata ingabo zike mu z'u Burundi ingabo zike mu za Uganda bagafata mu za Kibusi bagafata mu za Ethiopia bagafata mu za Kenya hanyuma bagenda bagafata ku bihugu byose ariko bafashe ngo banze birukane bamwe byerekana ko ari ikintu kibyihishe inyuma nicyo kintu dukeneye kumenya abantu icyo gihe babikurikirana bikurikirane hafi hanyuma tumenye impamvu twese tuva muri Somalia abandi basigaye bica byerekana ko ari ikindi kintu kibyihishe inyuma umuntu
akwiye gukurikirana cyane ndetse niko ndabibona yego reka tuhe ijambo umushinjacyaha ambasaderi Bizimana agira icyo avuze ku cyumviro mushikirije
yego ndamushimiye Kwizera ku cyumviro ciwe ngira ngo twese turazi ko iyo ngingo itafashwe kubera abarundi bakoze nabi cyangwa bakoze amakosa ibyumviro twatanze ibyumviro bitari bike bimwe bishobora kuba byo ibindi bintu bibe byo hanyuma ngira ngo nkuko nari nabivuze to ngira ngo wanza karindira gatoya gatenyenya karaba ko ejo cyangwa hirya y'ejo hari igihumbi cy'abasirikare b'abaganda bazotahanwa igihumbi cy'aba Ethiopia bazotahanwa hanyuma bibandanije bigenda gucyo ngira ngo twohatorera ikigwa bitagenze gucyo naho nyine tuzohatorera icirwa murakoze
ego me ambassadeur ndaruzaniye namwe ku cimbe cashikirwe na Remi Kwizera yavuga ko ikakurungika ingabo z'abarundi ihumbi bonyene harakarenganyo ku barundi duga ku jambo
iryo ni shavu y'umuntu ajya cyaba iwacu niko kibaje bonyene kuko nababwiye ubutegetsi intwaro ya gisirikare cha amisom bagwa muri Union Africaine biranditse rero nicyo cyatugoye ndasabye n'ubu nimwagira ikindi kiganiro ufise ububasha muri leta kubitubwira tubwire ibyanditse tubafashe kubyiyumvira mugabo dushobora guhera kubyo twiyumvira udufatishe ingingo ntibishoboka niho byatugoye biranditse ko byanditse rero nibaza ko n'uwemeje yuko ingabo zigamajanza zitaha yafatiye ku byanditse nibaza yuko rero ibyo twabikennye murabaza kumbure muri leta majoro bose bari yacange mu bushirangaji ariko tutamenye ibyanditse tuhava dutama urudubi abatwumviriza sinoshima kubivuga ko kuko niho abavuga kumbura ibitajanye n'ibyo bari bumvikanye mu nzandiko zabaye hagati ya leta na Union Africaine
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose tuzobandanya kuyaga eka nawe wategetsi tuzogerageza tubasabe insiguro cyane cyane ko hashobora kuba hari ibintu byanditse bobo baba bafise ariko mukurindira reka duhe n'ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe ngaha Guillaume mwiriwe neza Guillaume muratwumva egera telefone cyane muratwumva Guillaume
ego ndabumva bizaho
muri hehe
Ekiri
mu Kirundo kandi kazana ninde?
Sabushimike
duga ku jambo kibazo cimbiro.
Je yari vile anashaka kutera.
Yego.
Ubijanye n'izo ngabo zirukanye.
Yego.
Nufuri ikanyere tuzakira uko byashyitse nayo nta kundi ntabwo twogenza two kwihangana hama rero nk'akabazo nagira cyo mbaza abo batumire none ndega se kugira birukane ingabo z'u Burundi zonyene hariya bijya bihugu birenga bijya yoba none ubwa mbere mu kugenda hariya amategeko babarishinze mu kugabanya ko bazotwara mu gihugu cyose bakirukane yarimwe n'izo ngabo z'igihumbi n'uko birukanye igihumbi cyangwa se n'igiturumbu kabyaba kiri nawe nk'abyo bari bazi sanabone abateze baba bazi gusa nabo borekama mu nyuma babanje kubasigurira igitumbu ni ukuri ikindi gihe kabisa bagusaba nyine nabo ntibihangane nabo abandi basigayeyo bagume bifashe mu mugongo kuko ingabo z'u Burundi zirashoboye nibazireke cyangwa baba bimwe bagikoye ko arizo zoba zishoboye cyane rwose nayo hariho n'umuntu yigeze kuvuga ati ni kubera uwo mu mutekano mu Burundi bitameze neza uwo muntu nuko byo namwumvise yabivuze atari mu gihugu cy'u Burundi kabisa yaba yihenze cyane rwose sinzi mugabo
murakoze Guillaume sabushimike mu kanya abashinga ntahe turi kumwe baragerageza bace ibya nino ikibazo mwubaje ariko n'ikibazo nibaza kukiba guhora nabo gene ariko imbere yawe ka duhe n'ijambo shadow mwiriwe neza muri hega shadow
Gambia
murakurikirana iradio ijwi rya Amerika muri Gambia
ego twari ku kanaga
ne ni visa cyane gose mu akandi kazira ninde
ni swabdo
ego me duga ku jambo kibazo cy'imbyiro turi kumwe n'abashinga ntaye babiri ambassadeur Gamaliel Ndaruzaniye na ambassadeur Edouard Bizimana ku kibazo cy'abarasirikare b'abarundi igihumbi ma zotahukanwa kavanwa mu gihugu cya Somalia aho bari ko acungera umutekano duga ku jambo
ego byo nko na n'abyandize
yego
nagateka kuba twari twarungutse ingabo z'igihugu zikaza mu gihugu cya Zambia Somalia bagiye kugarukana umutekano nk'uko natwe bari badufashije mu gihe twari mu bihe bigoye amakuru yari yadufashije barungika ingabo zabo mu gihugu cy'u Burundi ariko mu gihe atanyungu uri Bujumbura uri uko yatwara i Bujumbura abironkamwo kuyinagihugu mu kumusoda yagiye gutanga ubuzima bwiwe akagenda gucungura umutekano w'abasomaliya mu gihe babisabye yuko babakurayo atashatse kuvuga ngo aba bantu ngo ntibabahembe gusa umusoda icyo ari cyose arahembwa mu gihe akazi kiwe gaheze arabayo hama akaja mu gihugu cyiwe agakora umutekano kuko naho uyu ajya mu gihugu cyiwe aguma ku kazi si kuvuga ko bamukuye muri Somalia byose agaruka mu gihugu cyiwe abura akazi ibyo ni byo byiwe none kuko niho yocaho hari agashomeri kuri uwo musirikare rero abategetsi b'u Bujumbura ako gashabu berekanye twabonye berekanye bakerekanye kubera hari inyungu bazigaye niba tubwire neza badusigurire twebwe abanyagihugu bato batubwire inyungu bakubaye muri bize bajya abantu ku musoda yagenda muri Somalia kuko bariko baravuga ku basoda igihumbi hariyo abasoda bangana iki muri Somalia nimba bagara mu gihumbi byari dufite ibihumbi bitandatu
ego
ibihumbi baronka akarusho kangahe batubwire yakora iki ayo mahera baronka yako karusho yakora iki mu gihugu batubwire twebwe abanyagihugu dutwaye tutari tuzishora ayo mahera yakora
ego me murakoze murakoze mushyana he shadow rika ndabona kibazo cha shadow kumenya igituma rika nyungu batitsi Burundi bari bafite muri abo basirikare ko bafite agashavu ni kibazo cha Guillaume sabushimike abashyana ntahe turi kumwe bara zishora mu kanya ariko ndabona na kanya kare ko karatujana hari umunywanyi twemereye ijambo rika nawe nyene tubanze turi mu Claude muri neza Claude muratwumva Claude ndabona atari hafi reka rero abashinga ntahe twatumiye bagira icyo bavuze kubyashikirijwe na Guillaume Sabushibinke hamwe na Shadow duga ku ijambo ambassadeur Gamaliel ndaruzani
mu mushahara
cyaje yavuze ubwa mbere singitegera neza Shadow ashaka kumenya igituma niba hari amateko yarenzwe mu kugira ngo abasirikare b'u Burundi baratahukanywe kandi batanabimenyeshejwe mbere
ngira ngo twohava turinga karimbi
amategeko yarenzwe nuko nababwiye nti ibishoboka yuko abantu muri New African na ONU batata cyanditse ibishoboka biranditse ngo tabize icyo nasabye yuko kumbura ibiganiro bikurikira umuntu abirekuriwe muri leta yudufasha kumenya ibyanditse kugira dufashe kwiyumvira iyo kibazo cy'ihotori mu muti kizotora umuti abo ba leta y'u Burundi bandanije ivugana neza mu mateka y'imigenderanire na Union Africaine kubasise basigayeyo canke abandi busubirayo ico navuze ko jewe no hanura aho gitoba guterana gatsinde n'izo nama mbuza makumi ni mbona ko zoduhinyishu zoduteza imbere na gatoyi nukugerageza kubandanya hari abantu bahembe bico b'abadiplomate kubandanya bavugana niyo niyo nizo organisation internationale kugira ngo habe inyishu yumvikanywe ko ku neza y'amahoro muri Somalia no ku neza y'abasirikare bava mu bihugu bijya gufasha kurongera amahoro hari ibyo nibaza yuko iyo nzira ariyo yonyine ishobora gutorera umuti nayahandi ngira ngo reka abasoda batashe Burundi si bake kuva bitangura bahora bakuramo gusa ubu rero si umusirikare bokwangira gutaha yageze gutaha nukubaza nyine busubiriza y'abandi izoca mu nama n'inyigo gusa nayo afrikane nta gatsindi gashoboka nibyo nagomba kuvuga ngira mu gihano kizokurikira tumaze kuzongeza nka atatu kagisoma nakwiyumvira ingene byogenda neza kugira inyungu z'igihugu zibandanye zibaho mugabo cyane cyane iteka ry'u Burundi makungu
Ambasaderi Bizimana namwe mu gihe cyo muvuze kwishikirijwe na Guillaume Sabushimike na Shadow Guillaume yibaza niba hari amategeko yararinzwe kana Shadow nawe nyene vuga ku kibazo cyane cyane cyaba abashobora kuba bafite inyungu mu gihugu cyo muri leta y'u Burundi bafite inyungu mu bibera mu gihugu cya Somalia duga kwijambo
ego murakoze cyane nagomba nshimire abanywanyi Guillaume na Jado hanyuma ngira ngo kibazo cha Guillaume twahitwa kivuze ko avuga ati kubereka barundi nibaza ko twakivuze ko bihagije ni byumvira abantu baza baratanga mugabo twomenya yuko Conseil de Securite yatanze intumbero ivuga iki ikiringo kiniki dutegezwa ko bazabatwagabanije abasoda ba amiso muri Somalia ko gitikiri kingana gucya hanyuma Conseil de Pedro Securite nayo ngira ngo muri New African nibo cha baraba ingene bashira mu ngiro iyo ngingo yo gushira mu ngiro rero niho havuye ibyo bibazo niho ngira ngo batasiguriye abarundi bikwiye kugira ngo twese tuvyumve
ndumva telefone ya ambassadeur isani cyitse mu gusozera ambassadeur ndaruzaniye nashaka mutubwiye niba mubona hari ingaruka mbizi zoba cyane cyane ku basirikare b'u Burundi basigaye mu gikorwa cyo gucungira umutekano mu gihugu cya Somalia nyuma yaho iyo ngingo ifatiwe
iyo nibaza yuko abasirikare basigayeyo bari mu rwi rw'abasirikare ba New African New African ibafasha kugira ngo umutekano wabo duhungabane haba na gatoyi simbona icyogora kuko aho bahora aba icyo gihumbi cyahora New African izora uburyo haba abandi bahaba baba basomali cyangwa abandi mugabo hari amategeko nibaza ko basigayeyo bafite ingorane gusumba igihe abandi bakora akazi kabo neza kandi nibaza ko bishoboka bahora bakorana neza cyane bakabashima nta kibazo numva cyo bambaye New African kibona nibaza ko izobibandanya bwanje
ego me ambassadeur ndaruzaniye ndabashimiye cyane gose kukanya mwatoye kugira ngo tuganire ndabashimiye namwe ambassadeur Edouard Bizimana turashimiye abanywanyi radio ijwi ry'America bose bashikirije ibyimbyo byabo turashimiye ingenieur Maclean yadufashije mu ngabwe ivyuma twadushimiye na Fatukarara yadufashe kugiranya ikiganiro turashimiye inshuti mwese mwaduteza amatwi turabifurije kandi amahoro n'umugoroba mwiza mwese
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC amakuru yacu n'ibiganiro birabandanya.